Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Niteka ntangire ryo kongera guhurira kuri ino sango. Kaze mu kiganiro yaga ni 138 mu mugambi w'amashyirahamwe Alert International, Pole Institute na Inter News kufashe bw'umwe bw'uburayi umugambi wihaye gutoranyisha ubyihusikiza cha COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Kuri mikro muri kumwe nanjye Alexandre Bizimana. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'umwana Save the Children ryaratunganije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 16 Ntwarante 2021 inyigisho ku bagize umugwi ujejo gukingira agateka k'umwana Rekope mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Mu minsi ibiri abarekope bazoba bamaze kongererezwa ubumenyi ku bijyanye n'agateka k'umwana na cyane cyane mu iki gihe cy'indwara y'ikiza ihanze isi yose. Ni inkuru ya Pascal Ndayishimiye.
Ishyirahamwe Kimuntu Save the Children ryatanze guhera kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 16 Ntwarante uyu mwaka inyigisho z'iminsi ibiri ku basanzwe bagize umugwi w'abajejwe agateka k'abana Reko. Intumbero y'izo nyigisho kwari ukwigisha abari ngaho ku ngene botanga amakuru umwe n'ingene bofata abana igihe bari mu kigo cyabo Passe Amidamf. Abitabiriye izo nyigisho bakaba bamenyesha kandi ko igikorwa cyo gukingira abana ari cya buri wese, ariyo mpamvu basaba ko izo nyigisho zo habwa n'abandi. Tubamenyeshe ko ishyirahamwe Save the Children rikorera mu nkambi ya Rusenda bufatanya n'ishyirahamwe kuwa kuva mu Rusenda. Pascal Ndayishimiye ku by'ikiganiro yaga.
Umukenyezi yarishwe mu ijoro ry'uyu wa mbere ushira uwa kabiri muri komine ya Katanga biturutse ku kutumvikana. Mu masaha 24 abantu babiri barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abari mu mashyirahamwe yigenga baratera ivyatsi ibyo bikorwa bigayitse.
Ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu ryibaraka ririyamiriza ubwicanyi bwabaye mu kiringo cy'amasaha 48 ku bantu babiri muri komine Katanga neza na neza imwandiga ni Kenya. Jojo Ngunda Chakubuta Abe umuvugizi w'ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu rya Kongo ibaraka asaba abajeje umutekano kugira amatohoza kugira abo bagirizwa ubwo bwicanyi berekanwe bongere bahanwe hisunze amategeko. Abo bantu ni umugore w'imyaka 50 yarashwe acarapfa ubwo nyene igihe cy'isaha 4 z'ijoro ku rugo rwiwe imwandiga muri komine ya Katanga igenekerezo rya 15 Ntwarante umwaka w'2021 n'umugabo w'imyaka 50 yitwa Alexi Bamba yatowe ikiziga mu murima wiwe igihe cy'isaha 5 ku wa kabiri igenekerezo rya 16 Ntwarante. Amakuru dukesha ababanyi b'uwo muryango wabuze avuga ko uwo mugabo yabanje kunigwa imbere yo guturigwa n'abantu bataramenyekana. Muri ivyo vyose abatari bake baragirizwa n'iyi miryango yabuze nk'akarorero n'umukenyezi yagirijwe ubulozi.
Abajeje umutekano ba Kongo baratwawe mu burere bwa Ngendo na Nyamwoma ni muri groupe ma ya Kabunambo. Ibyo bigwati bibiri biri mu burengero bwa site yasange nta birindiro by'abajeje umutekano byari bisanganwe. N'umunezero ntangere ku bene gihugu bo muri utwo turere. Utuzu two kuruhukiramo tugera kuri 10 twarashizweho ku mavuriro ari mu gisagara cha Baraka ku bufashe bwa INIS. Ni mu ntumbero yo kubahiriza ugutandukana hagati y'umuntu n'uwundi imwe mu ngamba zo kwikingira ikiza cha COVID-19. Ni inkuru twaronse ku bwa Mihari Cordonche.
Bamwe mu barongoye amavuriro yahawe iyo ngabire batumenyesheje ko ibyo bikoresho byubakiwe kuri uyu munsi wa mbere genekerezo rya 15 kwezi kwa gatatu muri uno mwaka. Mu mavuriro 10 yacaguwe nabo bagira neza, amavuriro 4 akukira igisagara cha Baraka, 6 nayo agakukira territoire ya Fizi. Kuri buri vuriro harubatswe inyubakwa nto iri mu gipimo cy'ubushuhe, intebe zibiri, imeza imwe, udufukamunwa, indobo rusangi yo gukaraba igitabo cyo kwandikamo hamwe n'amakaramu ishira hamwe Agence d'Action de Performance AA mu mfunyafunyo ifadikanije na UNICEF nibo bakoze ibyo mu ntumbero yo gukinga ikwirakwizwa ry'ikiza cha coronavirus muri kano karere.
Ahani naho ikiganiro cyacu yaga cyo kuri uno munsi kirangiriye ku nimero yacu y'138 mu gitegurwa na Hassan Shabani na Marisha Ninahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirampeba Alexandre Bizimana kibashikirije ndabifurije kuronegombyanyo no mubanyu naho ubutaha.